dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio zanyu kuri telefone ngendanwa no kuri mudasobwa mbifurije ukomeza kugira noheli nziza mubanyu naho mutuye kuri mikro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi noheli nziza no gusoza umwaka neza aho muri hose ikiganiro cy'uyu munsi cyateguwe n'umugenzi wacu Eloge Wirika neza ukorera ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya
ndabashimiye Etienne Karekezi mwese abatwumva mukomeze kugira ibihe byiza bya noheli no gusoza umwaka w'2021 mu biganiro byo gusoza umwaka turagaruka ku kibazo nyamukuru cyavuzwe mu Burundi muri uyu mwaka w'2021 aturavuga ibikorwa by'umurwi sever wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi imbere y'uko umwaka urangira uyu murwi wagejeje ku Barundi umwanzuro wawo umukuru w'umurwi umukuru w'umurwi sever Pierre Claver ndayicariye nabo bakorana bari baroye mu nama nshinga mateka ku munsi wa mbere y'igenekezo rya 2020 ukwezi kwa 12 2021 bafashe umwanya wo gusiga buri cegeranyo c'impapuro 5,516 bamaze igihe bakoraho cyari cya gatatu ayeretse akaba yaboneyeho kwemeza ku izina ry'umurwa rongoye umwanzuro wavuye mu matohoza umurwa umaze imyaka indwi yose ukorerako
umugwi sever wihweje integuro zidasanzwe zakozwe n'abaserukira inzego zitandukanye z'igihugu wihweje kandi ibimenyetso byerekana ingene ubutegetsi bwa perezida Michel Micombero n'abamufasha bashize mu ngiro umugambi wo kugandagura ku bwinshi mu gihugu cyose abarundi mu bwoko bw'abahutu umugwi sever uremeje uno munsi ku igenekerezo rya 20 Kigarama 2021 kwibyaha byakozwe n'ubutegetsi bwa perezida Michel Micombero ariho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi
ndayicariye mu mutumurwa sever yavuze bimwe mu byo yisunga mu kwemeza inyito y'ubwo bwicanyi
abagandaguwe ni benshi cyane mu gihugu kandi bagandaguwe bunyamaswa abarondegwa bicwa bava mu mugwi w'abarundi uzwi n'abateguye ubwicanyi abica ntibaraba imyaka cyangwa igitsina ibyaha byakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu birafise ibyemezo bimwe biva mu babikoze bamaze kubyemanga imbere y'umugwi sever ibindi bimenyetso bikaba ibinogo rusange n'ibisigarira by'abagandaguwe
Terence Mushano w'icyegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ya se Genocide Cyirimoso akaba n'umuvugizi waryo basanga ububasha bw'umugwi sever bufite aho bugarukira kuri kino kibazo
raba mu Rwanda ni hasi raba mu bayahutu muri ekso yugoslavi kikera cyemejwe n'abantu oni kandi ibyo ibihugu bya amaleta yose y'ibihugu byarashobora kwishyiraho inzego nka sosiyete ukabo ntibabishyizeho kuko naho bobigira aba ari ukukanganiza atari ho ni nta rundi rwego nta rufite uburenganzira bwo kwemeza ko muri iki gihugu cyangwa muri kiriya habayeho na
Charles Nditi yarongoye ishami ry'umugambi wa Dasgana Ipronari temewe n'ubutegetsi nawe abazwa n'ukuntu mu rwisever ugomba kwerekana ko mu Burundi hishwe abahutu gusa
bambere hoho itegeko liugenga ntitwagyumvikanye kuko ryarakuyemwo icerekeye ubutungane kugira ngo CNDD-FDD icire urubanza abishaka yeze abo yishakiye ikinovwa nuko uravye ingena uri kurakora uyu mugwi usanga ugomba kwerekana yuko ibyago ubwicanye bw'agahobero bwabaye mu Burundi kuva nyuma yo kwikukira dufashishane cyane 2022 usanga berekana yuko mengo habuze ubwoko bumwe bw'abahutu abahutu no bishwe gusa abatutsi bapfuye 2022 ntaco bavuga ko abishwe 88 na 93 kandi n'ababanje bishwa kuva mu mwaka 2015 abose mengo na n'inda y'ingoma ugasanga rero uyu mugwi severe wihwabira cyane cyane kuzura isigarira by'amagufa y'abishwe 2022 kwerekana yuko ari abahutu gusa ukamenga abatutsi ntibapfuye ukabona cyane cyane udafise n'ubuhinga bukwiye bwo kwerekana yuko abo ayo magufa uzura arayo iliuna kabiri changa tayari mlochenda na mlochenda na gata tu kurumba rero numugui uhenga mieni numugui uteranya urabje ibyo bavuga urabje mbere n'ibyibutso bubaka bubaka ibyibutso byerekeye abahutu gusa urabje kuri kaminuza urabye n'ibyubatswe hirya no hino mugabo urabona abantu bapfuye kwibubu abapfuye bugendana abatutsi bapfuye muri kaminuza bose bari bagiwe kubaka ibyibutso gusa byerekeye abahutu urumva rero se umugwi uriko uranywanisha byongeye kugira ngo uyu mugwi ushore gukora unywanisha barundi nuko wotohoza wigenga ntiwigenga rero kuko abawugize benshi nusanga arabanywanyi ba CNDD-FDD canke yabimigambwe icuditse ndayicariye muraza marugo yakoze byerekeye amatora y'umwaka 2010 baramushimiye rero kuvye yakoze iyo twari twumvikanye si byinshi cyane kuko uravye byari tanjwe amasezerano yarusha twese tubyumvikana kuko nabivuze barakuyemwo ubutungane kandi bwari burimo butekanijwe mu masezerano y'Arusha byongeye abantu bagize uwo mugwi twari kubumvikana ko bagatora abantu bigenga abantu atawubegamiye abantu badatemye ku ijambo na CNDD-FDD nico gituma usanga abawugize nka bose 13 nka bose usanga bacuditse na CNDD-FDD canke bari mugambwe itami ku ijambo iri mugenda mu kwa CNDD-FDD
ibishikizo nanditi jewe gashimangirwa kandi na Emmanuel Nkunziza umunyamabanga wa Genocide Canada asanzwe ari n'umuhinga yanonosoye ibijanye na genocide abivuga afatiye ku turorero tw'intara yakozemo amatohoza aho ibiziga by'abatutsi n'ibinogo batawemo byitiriwe iz'abahutu
si karuzi gusa urashaka umuntu yoshira ko no mu zindi ntara ariko ikaruzi kubera ariho bitwa ngo batoye ngo ibisigarira ngo byinshi bavuga ngo nivyo ngo abantu ngo batwataweho ngo babahutu ngo bavuye mu Burundi bakuwe mu Burundi bwose mu ntara zindi ico no kubishimikira ko kubera no kugira ngo bahahera kandi atabuhinga buboneka bakurikije no kuvuga sa methodologie claire kwari kugomba ico bitwaza kugira ngo bahere kuguzimanganya ahari ibisigarira byinshi by'abatutsi bishwe mu 1993 no mu myaka yakurikiye gutyo nkuko twari ko tubivuga banganye ikorwa bibi by'akabikabisha cy'abanyabwoko byakorewe abatutsi bitumwe na Frode byatwaye icugi hari nayo yashinze ya CNDD-FDD yahaye ako kazi ka severe abo ba severe bariko barakwiragiza binyoma bitungo bariko bandika kahise ku Burundi si yaho rero ikaruzi gusa nico kimwe inkuru turonka zivirya nino ndabaha nk'akarorero ku commune Kiremba mu ntara ya Ngozi aho abanyagihugu baho bavuga ko hari ibinogo ubwa kera bari baratumwe kwimba mu 1993 bazi ngo nivyo ngo kuteguriramwo abajya babaza imbaho ariko mu nyuma bagasanga nivyo batayemo batutsi bishwe mu 1993 hanyuma rero ubeje ubundi igihe severe ibye bagaca bategekwa kuvuga ngo ni ahahambwe abahutu bo 72 nyinshi n'ikindi kimenyamenya igihe rero umugwi ukora gutyo uwo uvuga ngo uriko unywanisha abarundi ngo uri kuvuga ukuri urumva ko iyo bariko ashikiriza ikinyoma ahubwo urumva urabesha urateranya kuko habaye harava ico cugufumbya ukuri cugufata abishwe bazivuga ku bwabo bw'abatutsi bagaca babinyegeza bakatora abishwe 1993 bakabita ngo n'abahutu 1972 hariho hampande ikindi gikorwa cukudindiza cugutuntuza abo batutsi bashitse ku icumi baba basigaye batagira uwo baririra kubera iyitwa ni leta iyitwa ko itunganiriza bose ahubwo iri kwikora ubushoboka kose kugira ngo izimanganye ukuri ku byabaye kubabo bishwe bazira ubwoko aha ntasubira nkabaha ko akarorero kajanye n'ingene mu ntara ya Giteka aho muri komine Nyarusange ibone Murama bararonse ibyegeranyo bitubwira yuko mu mwaka bari batangwe gushinga severe abo umurwi wa severe wagenye abo leta yagenye kandi urumva yabikoze ibibona ni ba bandi nyene bica abatutsi 1993 bahitanye abari imbere mu kwica abatutsi bari bo bagena mu murwi ho ku tohoza mama wanje ngo kukuri urumva yuko babigira babibona kubera bari bazi yuko atawimene gihute ahubwo agerageza gukora uko bashoboye kose ibintu bakabivuga uko bitari gutyo ntagire ikizomenyekana twushobora kuri no muzindi ntara zose mugiye mu mata mu ntara yo mu manuko nanyine nabona ko bahaciye imakamba iyo hageze gushikiriza ibyashikiye aho mu bwoko bw'abahutu barafata ido ni ido bakadondora mbere no kunuza inkuru bakayinuza ibyo byo kugira ngo berekane ko amabi yakozwe yakorerwa abahutu ariko bageze ku batusishwe bazira ubwoko bwabo bagaca kubarengana ngo hero ngo abatutsi ngo bakenya ngo bishwe ugaca usubira no mu rumonge no ikano mu zindi ntara zose ingiro ni imwe no kuvuga uburyo bakoresha mu kushikiriza mu kumenyekanisha ibyo binyoma kugira ngo byinjire mu mitima y'abantu bagomba gukoresha ibisa ibyo bagomba kwita ngo n'ibimenyetso byinshi iyo ari ukwerekana rero ibyakorewe aho bagomba kuvugira ari bo b'abahutu kugira bazimana inkunya bwo byakorewe abatutsi bakateba bakatanga ibimenyetso byinshi ariko bageze kuri abatutsi bagaca ko barengana
umukuru wa Savera asigura ko icyatumye yitaho ubwicanyi bw'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo irindwi na kabiri gusa ari uko amasura ariko arazimangana ababonye ibyabaye bakaba benshi bamaze gupfa naho ubwicanyi bwo mu yindi myaka n'ibiringo butaratangura gutohozwa ko bwana Ndayicariye aramutse umurwi Savera wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi asigura ko atakindi na kimwe kiburaje ishinga atari ukumenya ukuri kugeza bose kukumva ko batunganirijwe bakanahabwa agaciro
ukuri umugwi Severo uri kurashira habona kurateye ubwoba ariko ibikorwa igihugu cyashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya abarundi nk'uko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze ukuri kuriko kurasohoka mu binogo kurahumura kurakiza kandi kurabohora ubutumwa bwa Severo nubwo gukiza imitima yakomeretse n'umwanya wo kurira kuko carazira kurira abo leta yari yise abamenja nta gihugu na kimwe abari mu bwoko bucanye buriya bashobora kuba abamenja canke abagarariji bose nk'uko nta bwoko bwica hica umuntu canke abantu ibikorwa igihugu cyashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya abarundi nk'uko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze
ariko uko biri kose na Musenyeri Bernard Ntahoturi yigeze kubicegera c'umukuru wa Severe hakaba yanabaye umunyafurika wa mbere yaserukiye ishengero w'Anglikani Roma kwa Papa arafise akangonongono mu gihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na gatatu yabonye ibiziga byinshi mu ruzi Ruvubu mu gihe yari yabuze aho umuryango wiwe mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko
muri mirongo icyenda na gatatu njegiye muhinga gutora abana basizwe na mukuru wanjye nasanze imiririmba iriko iratemba iboshe mu Ruvubu beye imitima yashikiye nari binini niho nzambaza mbe mukuru wanjye yari cyane ntiyari ubu mubabaro tugendana sizogukiza nkuko tumenye ukuri kandi uko kuri ntituzovuga n'uruhande n'ubusa Severe bayihimana ikomeye cyane uwatarirya byo hejuru ariko Severe turi hasi mu bituma bakanayironderera uburyo uburundi busohokira tujyamo
Mushana bugira hasa genocide cyiri moso yibaza ko byatangajwe na Severe bijyanisha abarundi.
Oh muri taho ni nasoho kuko nani kukukanisha biriho ahubwo ni gusera. Ni nitwatangaye. Ubu mugihe muri Severe banga gushiramo ari nguma za oni. No munsi twabona yuko ibyo bashaka gushika ko ari buzuye. Alitangaza kirimo kubyo bakoze ku ntumbero bahawe two batwariye ikigambo cy'ikigamugenge dusaba yuko ibyo baguze oni ibisambura oni akaba ariyo iza kuraba iyo nyabwoko ryabaye mu Burundi ariko
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abahinga bakorera ku bibazo by'u Burundi n'akarere bafata zino mpari maze ryakuraje hafi byantamije yanonosoye ibijyanye na politiki n'imibano uko niko asigura iki kibazo abahutu n'abatutsi badahuriza kwa mu Burundi
niweje muri kahise k'ibihugu kahise k'ibyabaye aho ibindi bihugu tubona ibyabayemo bijanye nayo mabi babona neza yuko ayo mabi na mabi akomeye cyane hanini isu no kuvuga igitigiri kinini cy'abantu babapfuye genocide janye ni ntumbero ubwicanyi wa bwafashe mu kurondera kuzimanganya igice cyanke Burundi kumugwi w'abantu bafatiye kubiranga uwo mugwi gusa atakindi ibyo rero umuntu abiravye muri kahise ubu gushwa uyu munsi amahonyabwoko amaze kuba akemezwa yemejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU izo nazo birafise impamvu kuko uravye nk'ibi byarayibaye mu Burundi ninde yoshobora kuvuga yuko uwo mugwi wicishije ku namashinga amateka bica vyemegwa inamashinga amateka na nkenguza amateka bakoranye umugwi wa politike igikoresho cya politike kidashobora kuba ataho gihengamiye na cyane cyane turazi n'amashinga amateka ihari iki kibazo cy'ubwicanyi bwagiye buraba mu Burundi ni kirazo kiraba abarundi ubwoko bwose baba batakiriho baba bariho baba mbere n'abazovuka icyo rero nta mugwi ushobora gufata iyo ngingo yuko cekiriza neza yuko ibyabaye mu 2022 ari ihonyabwoko ryagiriwe ubwoko bw'abahutu kuko mu 2022 hariho ibyabaye imbere yaho n'ibyabaye muri uwo mwanya ibintu byinshi gushika uyu munsi umuntu adashobora kuronka isiguro zihagije harabayeho inyigisho zijyanye n'ibyo kumara abatutsi mbese ndetse harabaye ingwano cyane cyane mu manuko bw'igihugu ariko n'ahandi nibaza ko iba yarabaye abantu bakaba bica abatutsi bagatura amazu yabo ndetse no muri iyo raporo cyitwa umugwi nawe nyine arabivuga yuko ari abatutsi benshi bishwe muri icyo gihe imbere y'uko hatangwa kwicwa abahutu ariko ikintu kindi gikomeye nuko uyu mugwi umengo urondera kwihuta kugira ngo wemeze abarundi ivyo byabaye kiringo shora gukorera ko rona yuko wihutse guca ukorera ku 2022 hari byabaye 69 hari byabaye 65 haruvugwa rwa gasore rwabaye 61 ivyo byose uwo mugwi ntiwarondeye kubikorera ko kuko umengo wari ofise ihangiro rindi uyo gwe nawe arabishikirije nibaza yuko sabarundi bose bashobora kubihuriza ko ubumwe bw'abarundi bwabusanzwe bwaratosekaye bikomeye nibaza yuko icyo cije kudendura akari gasigaye
Padiri Desire yamuremye nawe umuhinga mu byerekeye politike akaba nawe nyene yarabaye mu bakomiseri ba Sever we yibutsa abantu kwirinda kwama bagira ingereranyo y'ibihugu yemeza ku kibazo cy'u Burundi cyiza anagaruka ku rubanza rw'uwahoze yarongoye Burundi Melchior Ndadaye yishwe mu 1993 rugakurwa mu byo Sever ibwirizwa gukorera ko
nibaza ko hari ibintu bibiri dukeneye kwirinda mu Burundi ni kwizera cyane amahanga no kwizera cyane ku burorero Burundi si Rwanda, Burundi si Tanzania, Burundi si Republika Demokratike yo muri Kongo, Burundi si Burkina Faso, Burundi no Burundi na kahise kabwo kandi utegerezwa gutahura naho tukatahura kuzagutahura kwariko gaheza kaduha inzira n'ingendo byo 2025 byo 2020 n'ibindi n'ibindi yemo na Burundi buri ko bukora politike bwafashe Burundi bwafashe politike yo la souveraineté ibihugu byinshi byafashe politiki ya souverainete rero haraba de consequence icyo gihe rero igihugu kihaza kikabyemera mbona ariko Burundi baravyemeye nibyo ubona muri za Cuba babikuye kuco bigishijwe kubera kudeta ibi leta yagize by'umwitahe yo gufata abaganaguye nyine cyo president Ndadaye harabarundi sinzi bari babirindiriye baguma bidoga ahubwo rero murarabana neza ko atari ikintu gica kigwiza n'amajwi kubari ku butegetsi utikoki ugiye kuraba uvuze ngo warusha yaravuganiwe ko twatwibagiye kurufugora rero rwatumye abantu bafata inkoba bakaja ishamba hanyuma ugiye kubiraba neza muri Arusha nta kuntu urupfuga umukuru w'igihugu mu bisanzwe goja muri bwa butungane bunywanisha abantu n'ukuri bantunga ico cumvikanire ko Meko Ndadaye yapfuye hari igisirikare gikora hari ubutungane bukora hari inzego ziwe zatembagajwe nta ntambara yariho bisigura yuko ntibigoye kumenya ababigize umukuru w'ibiro bihuko by'intwara miheto yarazwe cegera ciwe yarazwe uwatwara gendarmerie yarazwe inama zabereye mu biro bikuru by'intwara miheto abari bayirimwo barazwe uwo bagira abashyira nk'umukuru w'igihugu ngeze aracariho urumva ivyo nibishobora kuba byoja mu butungane bunywanisha wamaze uti kuki babigize uyu munsi nivyo abarundi benshi bakunda kwibaza buryo ugiye kora muri politike umuntu araba agashyira ku munzani uyu munsi mfite ingufu zingana iki ejo se zingana iki nibaza ko ababa bari ku butegetsi babonye ingufu bafise basangwa uyu munsi icyo gikorwa cyokoko nkumburi ya 2010 bari kugikora 2008 bari kugikora mugo barabona yuko ingufu bari bafite icyo gihe zitari bwabahe uburenganzira bwo kubikora iri babonye ingufu bafise uyu munsi avuga bati turavyizo dufise ubuzwa bikora bacha bayikora nuko politiki meze isije Burundi gusa nuko bimeze
Sivyasa ni wanunganya ya kombo wa kubutegetsi mugihumbi kimwe ya maja nchenda na mwono nchenda na gata andatu inyuma ya bugicha nyibuga hita nye watu uzi ama jata andatu na minongenu munani bari wege na nijuwe hamwe mwikambi imhunzi ya hitu kwa bugenda na muna ya gitega hagati na hagati asaba koba hukuri kuzuri za bose na hata wundi bugicha nye na bumge na wenye na garuka ko watarubgo mugihumbi kimwe ya maja nchenda na minongenu na kabiri
tugiye kubiraba tukavyiga neza dusanga amaroregwa yakorewe barundi muri ya myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe gushika mu mirongo irindwi na kabiri ari amaroregwa atawundi wa mbere yo yabazwa atari leta iyo leta nayo ibifise abayirongoye n'abayigize leta rero ibazwa ivyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ni leta yari irongowe na perezida Mikhail Micombero ikindi mvuga nuko abagiriwe nabi niyo leta bava mu mice yose y'abarundi hari abaganwa bishwe bahogwa yuko bashobora kuba bavugira intwaro ya cami muzi ko Mikhail Micombero nabo bari bafatanije bari bakuye navuze kandi ko hari abatutsi bishwe bakicwa na barya bari bateye muri ya muri ziriya ntara z'ubu urumonge makamba bururi mbere no ngaha muri Bujumbura ejo bundi abantu bita Bujumbura rirara bakicwa rero na barya bari bateye mugabo kandi hari n'abatutsi bandi bishwe n'abandi bakozi ba leta wo n'umuco wa kabiri ariko hakaba umuco wa gatatu ngira ngo rero nokwita kandanda habaye rero ihonjya bwoko byatwaye abahutu ikari ihonjya bwoko byakozwe na leta iciye mu nzego yifashishije inzego zari zirongo igihugu ivyo twagiye ejo nagiye ndakurikirana mu byo nasomye mwumvise ko ndavuze cyane yuko ibyo ngiye kuvuga bishingiye ku byo nagiye nsoma muri imyaka 40 iheze hari ubwicanyi twita mu gifaransa crime contre l'humanité bwagiriwe abatutsi bukagirwa na barya bari bateye mugabo kandi ukagirwa n'abandi batutsi bari mu nzego z'igihugu mwumvise ko navuze ko ari ubwicanyi twita ihonya bwoko byagiriwe abahutu nibagiye kwabwira ko hari n'abaganwa bishwe bagira bati abo nabo nyene n'abansi bacu kuko bashobora kuba inzira abarondera kugarukana ubwami bocako rero kwita ibyo byose amazina bikwiye ushingiye kubabwirizwa y'uburundi no kubabwirizwa buza makungu
umushinga mateka Martin Izabandi nawe yahoze ari umushikanganje w'agateka kazina muntu asanganya abuno Burundi buri ko burasohoka mu bihe by'umwijima bwabaye mu mwanya munini
ibyo bihe biri sombwe tuba tubivamwo cyane cyane yuko guhera mu 2005 sokuru wacu yatwigishije kubana mu mahoro mu bumwe tugashira hamwe hanyuma akanubahuka bya bindi abandi bari baratinye akagwa tikati bishire ku mugaragaro uko itukumenye umwana w'umututsi ntazire abicanye b'abatutsi umwana w'umuhutu ntazire abicanye b'abahutu idatite y'umwicanye n'umwicanye kandi bakiza kumenyekana
hagataho bamwe mu bashinga amateka basaba leta gufata matungo yo mugambwe y'iprona watwara mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri hamwe na perezida Michel Micombero agafasha mu guha imfashanyo imiryango yabuze
nta na hamwe mu bisabo mu gusezeri washikirije usaba leta ibyishumbusho ntibirimwo twebwe rero ku bwacu twagomba dusabe yuko nico kintu cojamwo ko abarundi babuze bakanyagwa bagatotezwa ko nabo bohabwa ishumbusho leta igaheza igashiraho ikigega cyo gushumbusha abo bantu bibaye ngombwa n'amatungo ya perezida Micombero n'umugambo w'abadasigana iprona nayo ayo matungo akaja gushumbusha abo barundi akabazo kanje kanyuma kwari gusaba umugwi umugwi severe muri aba bantu bagenda babaza batanga umuco iyaba perezida Micombero agifise amahirwe yo kuba ari mu mubiri nta nkeka yuko umugwi federe wari kuhava wegera perezida Micombero ukamubaza ku byo yagirizwa canke ku mabi yakozwe icyo gihe nk'umuntu yari arongoye igihugu cy'u Burundi
Abel Gashatsi yahoze atwara umugambwe w'adasigana iprona akaba n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka asanga ibyagirije atakingira bifise asigura ko icyo gihe hari intwaro ya gisirikare atamabanga iprona wari ujejwe
bayenterpere kuko kuri page ya 52 mu gace ka gatatu baravugamo ikijanye na responsabilité de l'union pour le progrès national iprona je nanje nk'umuntu yarongoye umugambwe imyaka 5 ni kuvuga hari iby'ubuzi hari ibyo barabwiwe hari n'ibyo barasomye numvise yuko ize bagiye badushikiriza cyane cyane hari ama état d'exception aho asanga abasirikare bafata ingingo ndetse batanabwiwe ko hari n'abari mu ndongozi za itona bagenda nabo nyene bagandagurwa ikindi kuva mu 1966 gushika mu 1976 iprona yari ifise muvuga inzego Michombere yari secrétaire général akaba afise secrétaire exécutif yari Nyanda André imbere yabo hari abandi barongozi umugambwe bashika kuri batatu umwe yitwa Ndikumana Grégoire yari umuhutu wo mwirango yigeze no gutwara general mu 1961 hariho Mozenzi Pierre yari umuhutu avuka imbuye yari akomeye yabaye ministre de l'intérieur kuri Michombero no kuri Mwambutsa yarabaye na chef de cabinet d'Ivoire umuhutu w'incabwenge hariho uwitwa Baranzi Sasipiye yava Iburaza mu Gitega yari umuhutu ancien gouverneur de Gitega yandi ari umuhututsi w'i Burundi aba bantu nibo mu bisanzwe baramutswa itrona kuko bakorera ku mugumya icyo nshatse gushikiriza nuko mu 72 muri rya sentare yari ngo bagaza aba bantu bakiriye urubanza ariyo barongoye itrona babakuye mu biro ku mugumya baragandaguwe niho rero cyo twiyumvira ati none itrona ko umutwe wayo wari uwo uruhara rwayo yabivuze neza na kwa rongoye Sezen avuga ati abari bafise amabanga ahambaye mu mugambwe w'abadasigana itrona aho onya bategereza ko abarimwo abari bafise amabanga mugabo handi ko mvuga itrona attaque formation politique nkaba nifuza ko la responsabilité yofata umuntu nkuko no mu wundi mugambwe hashobora kuba umuntu akora ibica nk'ibiriya mugabo nta nama ya komite centrale muri itrona yabaye nta nama n'imwe yakwize kugira ibi bintu bibi na hariho je navuga nti nk'uwarongoye itrona ibi ndabizi ndemeza neza ko itrona antake itrona icyo gihe byose byakorwa n'igisoda Michombero yakorana n'abasirikare
ku munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 2024 ukwezi kwa 12/2021 inzego z'umutekano no kwivuna abansi zifuriza umwaka mwiza Perezida Evariste Ndayishimiye n'umuryango wiwe umukuru w'igihugu yaremesheje abantu yuko n'abagirizwa ubwo bwicanyi bw'2022 batazoshengezwa mu butungane asigura ko bashaje kandi batagifise inguvu zo gusubira gukora bene ubwo bwicanyi
nagira mpumurize abarundi kugira basubize umutima munda ku myaka yahise kacu mu Burundi ntawuriza bisanga no kurondera ukwihorana mu barundi bahuye n'ibyaha no kuvurana ubu ibyo byaha byashikiye arakeneye gukira icyo gisebe uwabikoze nawe nyene arakeneye kumenya yuko abandi bariko bamufata nk'umuntu kandi nagira ndababwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga 50 n'ababikoze nta magara yagifise ngo umuntu yikereke ko bohava ho kugisubiriza muri icyo cyaha nicyo gituma atawongera ubwoba none mufate ubona atakigira amagara ngo urekura muhana wunguke iki ko n'ubundi ataza kuri tubere ko turi mu Burundi bw'uno munsi ntituje mu Burundi bwo mu 72 mu 65 kuko iyo myaka ntacyo tuyangiriza
umurwi Sever washinzwe mu mwaka w'2014 utoza kuvyaha vyabaye mu Burundi kuva mu 1985 gushika mu 2008 igihe umurwi wa nyuma warwanira mu ishyamba ariwo FNL wahagarika intambara muri kahise nubwo habayeho iyindi mirwi myinshi nko guhungura impunzi zari zahunze 2022 nyene imirwi yatunganije amasezerano y'umwe bw'abarundi hamwe n'iyindi y'ukunagura abarundi no kubasubiza mu gateka kabo nta wundi murwi busa na Sever wari bwashingwe uyu murwi uri mu itekanijwe n'amasezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara y'umwaka w'2000 uyu murwi kandi nubwo abarundi batari bake bawakiranye igishika amwe mu mashyirahamwe yigenga n'imigambwe itavuganwa n'ubutegetsi bagumye basemerera ko hatari bwagere kujaho ababishaka bifuza ko bangirwa kushiraho akabanza kuba umwizero hagati y'abarundi mu butandukane bwabo abatifuza kushingwa banavuga ko bitumvikana ingene hashirwaho umurwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi mu gihe hibonekeza kutumvikana mu vya politike hakiri n'abarundi bahunga igihugu kubgao wabuga kukulikuzo wabamo kuzo waluku mugambuge uliku utegesi na wakunzi wawo gusa Uburundi busamo kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ONU yemeje ko cyabaye mu genocide yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 mu Burundi ho kugeza ubu abahutu n'abatutsi bari bagihazana ku kuntu bwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye Ani na bahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu 72 rwo rwitwiho nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko bwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna ari bwo kwitwiho nyabwoko mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye iganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu munsi mugire ibihe byiza bya Noheli no kurangiza umwaka mu banyu no mu byanyu Roger uri ka neza na kibateguriye ndabasezeye
ndagushimiye Roger wirika neza Noheli nziza kandi mwese abatwumvise uyu munsi mukomeze kugira ibihe byiza byo gusoza umwaka wa 2021 kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye